SBS Radio.
Kwa Jean Paul Amede Nizigama kaze mu kiganiro cyacu cuno munsi aho tugiye kurabira hamwe izi abahinga aba mubanditsi canke ivyo amagara y'abantu bashikiriza nk'inama kugira ngo umuntu ashobore kubandanya agira amagara meza haba mu mubiri canke mu mutwe mu gihe kuma mu rugo zikibandanya iyo nkuru turayibandanya mu kanya
sbs.com.au
Kaze ni Jean Paul Amede kuri SBS ubugira kandi Tamara Cavenet asanzwe agira inama abantu akaba anarongoye The Australian Psychological Society Tamara yavuze ati ni miburi buri umuntu wese muri Australia yaragizwe ko ingaruka mu nzira imwe canke yindi canke arafise uguhagarika umutima kubijanye na COVID-19 nkuko yabisiguye uku gukurikira mugihe bari muri guma mu rugo twumva ibibazo byinshi bijanye n'ubwoba bw'uburwayi ubwoba bw'ingaruka ku miryango uruhagarara kubijanye n'amagara y'abantu uko bitunganijwe n'ubushobozi bukwiye bwo guhangana n'ibiriko biraba umwitwarariko w'iby'umunsi ku wundi ivyo bakora iyo bagiye hamwe n'ingingo zose zafashwe mu kugwanya ikiza zumvikane neza hatibagiranywe uburuhe bwo kwama ku buhinga ngurukana bumenyi hama kuri abo batari muri guma mu rugo ni hamwe no gutamenya ico bino bintu bisigura kubwa kazoza rero abantu benshi bari barateguye ingendo ubuzi burazimangana burahinduka kubera ingaruka zitewe n'ikiza biramaze kugira ingaruka cyane Cecile Sai ukora yitanze nk'umuvugizi mwishira hamwe Beyond Blue yarigeze kugira indwara yo kudendebukirwa canke ivyo bita depression muri kahise ariko akaba yarayikize biciye mu bufashwa yahawe n'abaganga nk'ingaruka ubu aritahura cyane kurusha Cecile Sai asanzwe aba mu gace ntwaro ka Parramatta ubukazwi nk'agace gafise abantu benshi banduye umugera wa COVID-19 ivyo bikaba vyarabaye imbarutso yo gukomeza amabwirizwa yo kwirinda ico kiza yamenyesheje yuko hagera igihe akumva yihebuye atewe n'ubwoba canke ivyo bita anxiety rimwe rimwe eka twumviriza uko yabisiguye
I think it's very important to recognize that we're just humans right I
feel like ari ngombwa yuko tumenya ko turi abantu sivyo kenshi hari gihe numva yuko nishize umutwaro urenze kugira numve nanje ko ndamahoro kandi siko byari bikwiye kugenda nkwiye gutahura no kumenya uko niyumva na cyane cyane yuko mba muri kamwe mu turere turimwo abantu benshi banduye guma mu rugo muri Sydney yarongererwe igihe nibaza yuko vyabaye nk'incuro zitatu bo harigeze igihe nari impimbawe yuko guma mu rugo igiye kurangira hama baca barayongereza harigihe usanga birenze ukwemera umukenyezi Cecile Sai yagize ati harigeze igihe muri guma mu rugo aho yagize ubwoba bwo kwandura umugera kuburyo atasohotse mu nzu mu kiringo cindwi zibiri reka tumusubire
There was one time actually that I stopped going outside and I love going outside I used to go to
kugenda hanze kandi ndi umuntu akunda kwigendera nakunda kuja muri parike nk'amisi yose haragera igihe ndabihagarika sinashaka no kugenda mu kaguriro nibaza yuko byose byatewe n'ubwoba bw'uko abantu batanguye kuvuga ko kongerekana kw'ibitigiri by'abanduye COVID nanje nca ntangura kubyishiramwo n'ukuri ntivyamfashije ubu rero binsaba kwikuramo ubwoba nkaja muri parike kubganje kuja muri parike biramfasha cyane Dr. Cavanet yavuze ati abantu bashobora kuguma bashaka kumenya ibigezweho yaba ku mbuga hwaniro canke mu kuraba makuru umwanya wose ivyo bigatuma biyumva nabi kurusha nk'uko yabishikirije. Ikintu kimwe niyumvira yuko abantu bakwiye kwitaho ingene bafata amakuru, yaba ayabafasha canke ayatabafasha. Raba neza yuko atuma udendebukirwa canke ucika intege umwanya munini ku buryo ugumu uyaraba. Ikindi kintu ni ukwitwararika ingene ukoresha imbuga nkoraniro. Ikintu nyamukuru nobwira abantu ni ukuraba namba ico ukora kiriko kirakugira ko ingaruka, namba birenze urugero, namba bituma wihebura. Rero raba ingene wovavanura n'izo mbuga nkoraniro vy'akanya gato kugira wihe akanya. Grant Blaschke niwe muhanuzi mukuru mwishirahamwe Beyond Blue yavuze ati ni vy'akamaro ko abantu bitwararika ibintu bashobora kumenya ryari bobireka canke bakabibandanya. Reka tumutege yompi muri aya majambo aho yavuze ati:
Focus on what you control.
Nabi vyo shobora guhagarika canke kubandanya. Mbega nibihe bintu mu buzima bwawe ufitiye ubwo bubasha? Gerageza ugumye urutonde rw'ivyo ukora, winonora imitsi, uruhuke bikwiye, witeho abandi muri kumwe. Gerageza kuvugana n'abandi, uhamagare kuri telefone imiryango n'inshuti. Ukavyuka mu gatondo ukibwira ni gute umunsi uza kugenda. Nibaza yuko gutegura umunsi ari ngirakamaro cyane. Satano ndagenda gutambuka nonora imitsi, saa sita ndahamagara mawe. Bityo umunsi ukagira urutonde hakuvyuka uko nyene utazi uko bigenda. Dr. Blaschke yabaye umuganga imyaka 25 yavuze ati ni ngombwa yuko abantu batibagira ukwikingira mu vy'amagara yabo imbere yuko bandura. Gushobora gutandukanya ubuzima bwawe hamwe n'akazi ku basanzwe bakorera mu rugo ngo ningira kamaro cyane.
Work and home boundaries.
Akazi hamwe no kutakavanga n'ivyo mu rugo. Abantu benshi bariko bakorera mu rugo n'ivyo nta kibazo, ariko bishobora kuba nk'aho umengo uba ku kazi ku buryo usanga akazi kivanga n'ubuzima bwawe, bityo ukumva umengo ntiwigera ukarangiza. Icyo nkunze gukora kandi nogira inama abandi bantu ni ugushyiraho uturimbi ntarengwa n'iryari ukora n'iryari akanya ko kuba mu vyo muhira. Dr. Cavanet yavuze ati imyimenyerezo n'ingirakamaro muri bino bihe hashizweho amabwirizwa yo kugwanya COVID-19. Ivyo atari kubw'ineza y'umubiri wawe gusa, ahubwo amagara yawe yo mu mutwe. Tumutege yompi.
We do know that exercise has huge implications for mental health.
Turazi neza yuko ukwinonora bifise ingaruka ku bw'amagara yo mu mutwe. Kandi ni kimwe mu bintu wo kwifuza kubandanya ukora ukaba utarigera ubikora. Tangura rondera inzira wocishamwo kugira utangure kwinonora, hama unagerageze kumenya ingene umutwe ukora nyuma yo kwimenyereza. Kumenya ico ubwonko bwishimira nambari ikarashishi, kwiruka, ijejo cyose ushaka gukora gituma wumva yuko usubiye uko ibintu vyahora. Ariko kandi ni uburyo bwo gufasha bwo kugumya amagara meza co kimwe n'amagara meza yo mu mutwe wawe. Cassandra Sizwek n'umuganga akaba n'umwigisha w'ivyigwa vy'amagara y'abantu muri kaminuza ya Melbourne, akaba n'umwanditsi aherutse gusohora igitabo yise Secrets of Women's Health Aging. Ico gitabo cashize ahabona ubushakashatsi budasanzwe bwakozwe ku bakenyezi barenga 400 bari hagati y'ibigero bikuze hamwe n'ubusaza mu myaka irenga 30. Uwo mwigisha wa kaminuza yavuze yuko ivyigwa vyerekana yuko umuntu akora imyimenyerezo imisi yose bimuha amagara meza mu bijanye n'irondoka ryiwe. Reka tumve uko yabisiguye.
in 30 years of our research, whilst we were expecting the intense exercises, gyms and swimming and these kind of structured exercise to do better,
yuko imyimenyerezo ikomeye harimo no koga hamwe n'iyindi yose ikenera ababifitiye ubumenyi ko ariyo yari gufata ikibanza cy'imbere. Twatangajwe n'uko mu myaka 30 irenga twasanze abantu bakoze neza ari abantu bari bafise ibyo bakora iminsi ndwi, kandi ntivyari ngombwa yuko biba ibintu bikomeye bakora. Umuntu yatambuka iminota 45 gushika ku isaha imwe yakoze neza mu gihe cyose babikora iminsi ndwi. Rero ntuteshwe umutwe nuko utakironka ingene wimenyereza barinze kugwa ivyerekezo. Wewe bandanya urondera uko ukora iminsi yose. Ikindi kintu umuntu akwiye kwitwararika ni hamwe n'ivyo afungura, nkuko bishikirizwa na Dr. Blaschke.
In a way, the psychology in our mind says, okay, I am really restricted.
Mu mitwe hibwira ngo by'ukuri ndugaranye, mbe ni hehe noja kwiryohera. Rero ivyo bisigura yuko ushobora kuvyitwaramwo ukutariko, canke abantu bamwe bamwe bariko baranywa inzoga z'umurengera muri kano kanya. Urazi, mu gihe twese dusa n'abarengewe, iyorohereze ufate ingingo zibereye, ntugafungure ibitagufitiye akamaro, ahubwo gerageza ntunabizane mu nzu. Mu gihe wumva ushonje canke urengewe usanga amasaha akuze. Cecile Sai yavuze ati, kino kiza catumye mpa agaciro abantu nafata minenegwe akarorero nko kuvugana n'abagenzi canke kugenda kuraba ireresi. Yavuze kandi ko vyatumye yiyegereza abantu yafata nk'abambukira. Reka twumvirize uko yabivuze. Nakunda kwinjira kenshi, kandi haba hariho abantu benshi tutavugana mu gihe caguma mu rugo, kubera yuko umuntu wese yasabwe gukora iyo myimenyerezo biciye ku buhinga ngurukanabumenyi, bityo ukababona mu maso hamwe n'amazina yabo. Numva vyarampaye kwiyumvamo abantu bamwe muri iyiguma mu rugo, narashoboye kumenya ibyo bakora nk'akazi. Ibi bintu byose ukabasha kumenya amazina yabo n'ingene basa. Uwo mukenyezi yimenyereza iminsi yose, mbere akaba yaranatanguye igikorwa mvabwenge cyo gucapa mu ntumbero yo kurondera ikintu gishasha yo kwikorera muri iguma mu rugo. Nitwa Jean Paul Amedenizigama ya SBS mu Kirundi, naho utaha mu kindi kiganiro. Murakoze mwese. Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arigo sbs.com/au/radio app.